Iyi ni Zvi di America. Mwandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Nshuti mwese muduteze amatwi kuri iyi saha turaburamukije muri kumwe na Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ubwo nyine ni ukomereza ahandi ubundi buzima, nubwo urabizi muri uru Rwanda biba bitoroshye, ariko dufite icyizere ko ubuzima ntabwo ari ahangaha burangiriye.
Bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze mu gihe gahagaze, rero nta kindi dukora uretse gushakisha, kandi karamuka kabuze nabwo tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho.
Abo ni abamenyeshamakuru batakaje akazi kabo mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yo mu karere yerekeye Perezida wa Tanzania asaba ko indyane za politiki zorangira mu karere, hamwe na raporo y'ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyeshamakuru ritagira umupaka. Turayagaruka ko mu kanya. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yasavye abashingamateka n'abakenguza amateka muri Amerika uno musi kuwa gatatu kubona ko Amerika idahevye amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu ca Iran. Abategetsi muri Nigeria bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bisha abantu 15 mu gitero bagize mu masaha yo mu gitondo c'uno musi kuwa gatatu ku isengero y'abakatolika harimo abapadiri babiri. Abantu bihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano uno munsi kuwa gatatu mu gisagara cha Johannesburg muri Afrika y'Epfo, hari mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi washikijwe na leta werekeye umushahara udashobora kuja hasi abakozi bahembwa ku isaha. Umunsi abantu benshi mu gihugu cha Afrika y'Epfo bari bafitiye ubwoba wiswe Day Zero mu rurimi rw'Icyongereza wigijiweyo gushika mu mwaka w'2019 uvanywe muri uku kwezi. Aya makuru rero n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron yasavye abashingamateka n'abakenguza amateka muri Amerika uno musi kuwa gatatu kubona ko Amerika idahevye amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu ca Iran. Amasezerano agenewe guhagarika umugambi w'ico gihugu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Mu ijambo Perezida Macron yashikirije abashingamateka n'abakenguza amateka bari hamwe uno musi kuwa gatatu, yatangaje ko Iran itazokwigera igira ibigwanisho ruhonyanganda. Ntiyavuze ku vy'uko Perezida wa Amerika Donald Trump adashigikiye na gato amasezerano yatewe kw'igikumu mu mwaka w'2015. Perezida Trump ariko yiyumvira ingingo yofata mu kwezi kuza yerekeye nimba yosubira gufatira ibihano vyo mu butunzi igihugu ca Iran. Yamara Perezida Macron yatangaje ko bategerezwa kudakuraho amasezerano yatewe kw'igikumu mu mwaka w'2015 n'igihugu ca Iran. Yatangaje ko u Bufaransa bwayateye kw'igikumu kubera Amerika ariyo yari yafashe ya mbere ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Perezida Macron yasavye ibiganiro ku masezerano mashasha n'igihugu ca Iran ku vyerekeye misile balistik z'ico gihugu n'uruhara ico gihugu gifise mu bihugu vya Siria, Yemen, Libani na Iraq. Yamara Perezida wa Iran Hassan Rouhani yiyamirije uno munsi kuwa gatatu icyiyumviro c'amasezerano mashasha canke guhindura uko ariko kwose amasezerano yashyizweko mu mwaka w'2015 inyuma y'ibiganiro vyamaze igihe kirekire. Ivyo biganiro vyabaye hagati ya Iran n'Ubwongereza, Ubudagi, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuze muri Afrika, abategetsi muri Nigeria bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu 15 mu gitero bagize mu masaha yo mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu ku isengero y'abakatolika harimwo abapadiri babiri. Ico gitero cabire yahitwa Aya Mbalom mu ntara ya Benue. Terve Akase, umufasha mu bijanye n'itangazamakuru wa buramatari w'intara ya Benue, avuga ko abagize igitero c'uno munsi kuwa gatatu baturiye kandi inzu 50. Perezida w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko ico gitero cagizwe ku nyubakwa abantu basengeramwo kigayitse cyane. Atangaza ko ari kigoro ko gukokeza intambara ifatiye ku madini. Intara ya Benue iri hagati mu gihugu cya Nigeria. Iyo ntara yaragiramiwe n'ibitero bitari bike mu ndwi nk'izirangiye. Vyinshi muri ivyo bitero bifatiye ku matati amaze igihe kirekire hagati y'abarimyi n'aborozi. Mu minsi mike irangiye abantu 10 barishwe n'abikekwa ko ari aborozi muri iyo ntara. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza makuru twabateguriye. abantu bihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano no munsi wa gatatu mu gisagara cha Johannesburg mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Hari mu ntumbero yo kuyamiriza umugambi washikirijwe na leta werekeye umushahara udashobora kuja hasa abakozi bahembwa ku isaha. Nikindi kibazo gikomeye President Cyril Ramaphosa ariko ahangana nacyo kuva shikiye ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri. Bitekanjwe ko leta ya Afrika y'Epfo igiramiwe n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane ishikiriza umugambi w'uguhemba abakozi dolari imwe n'amasenti 60 ku isaha. Yamara uwo mugambi waranebaguwe n'abantu batari bake mu kuvuga ko uwo mushahara wo ku isaha uri hasi cyane. Martin Kaladi akora mu gisata cy'imodoka avuga ko umushahara uteye isoni ko ari umushahara w'abacakara. Yagirije President Ramaphosa ko ashigikiye umushahara ucinyiza abakozi yigeze kuba avugira. Ramaphosa yiyemeje kuvyerekeye gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ubushomeri mu gutuma imitahe y'abanyamahanga iza mu gihugu hamwe no gufatira ingingo zikomeye abarya ruswa mu nzego za leta. Tukivuga kuvyerekeye Afrika y'Epfo, umunsi abantu benshi muri icyo gihugu bari bafitiye ubwoba wiswe Day Zero mu rurimi rw'icyongereza wigijwe gushika mu mwaka wa 2019 uvanywe muri uku kwezi. Wari umunsi byari byitezwe ku gisagara cya Cape Town cyugara amarobine y'amazi kubera ikibazo gikomeye cyo kubura amazi muri icyo gisagara. Iyo ngingo yafashwe kubera hari umwizero w'uko imvura izoboneka mu mezi ari imbere. Yamara ingingo yerekeye urugero rw'amazi abantu baba mu gisagara cya Cape Town bakoresha ni gwiritiro 50 ku munsi izoguma hagushika amazi ari mu bubiko yiyongeye. Ikibazo cy'amazi mu gisagara cya Cape Town caragize ingaruka kuri icyo gisagara. Abategetsi b'icyo gisagara bavuga ko bahakuye icyigwa ku byerekeye gukoresha neza amazi. Batangaza ko ivyo bizofasha ibindi bisagara bifise ibibazo by'amazi muri kazoza. Claire Pengeli, umuhinga mu byerekeye gukoresha amazi akorera ishyirahamwe Green Cape rijejwe kubungabunga amazi, avuga ko bamwe mu baba mu gisagara cya Cape Town bakiye neza ingingo y'ukutugara amarobine y'amazi muri ico gisagara. Yamara amenyesha ko abandi bafise amakenga kuri iyo ngingo. Avuga ko abo bafise amakenga batangaza ko bwari uburyo bwo gutuma abantu bahindura ingendo ku buryo bakoresha amazi ko ingingo yo kugara amarobine y'amazi itari gushigwa mu bikogwa. Yamara Claire Pengeli avuga ko iyo ngingo yuguruye amaso yababa mu gisagara cya Cape Town. Ibiro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID vyatanze amafaranga agenewe uburyo bwo kurwanya udukoko turya ivyimbugwa bita impungwa mu rurimi rw'ikirundi. Utwo dukoko twarakwiragiye mu karere ka Afrika musi bugaragwa bwa Sahara. Ibiro USAID vyaragabishije mu ndwiheze ko utwo dukoko tugeramiye ubuzima bw'abarimyi b'abanyafrika imiliyoni n'imiliyoni. Dukoko turya ibigori igitegwa gitunze imiryango itari mike muri Afrika. Regina Eddy ajejwe gikogwa cyo kurwanya utwo dukoko mu biro USAID avuga ko basaba abo bakorana gutorera hamwe inyishu zijejwe kurwanya utwo dukoko turya ibitegwa. Ibiro USAID biriko birondera ivyimviro n'uburyo bwiza bwo kurwanya utwo dukoko hamwe no gukwiragiza inyigisho n'ubuhinga bwo gufasha abarimyi kurwanya utwo dukoko. Abahinga mu by'uburimyi bavuga ko utwo dukoko dushobora gutuma ubuhombe bw'ivyimbugwa vy'agaciro k'imiliyaridi 13 y'amadola mu karere ka Afrika muri uyu mwaka. Utwo dukoko dukunda ahantu hashushe kandi dushobora gushika ku birometero amajana n'amajana ku munsi mu gihe dutwawe n'umuyaga. Utwo dukoko twaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kenshi twageramiye ivyimbugwa mu mezi y'ubushuhe mu gihugu. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Arakoze cyane Fidel Niyongabo utugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'umunsi umwe ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifite igihugu akamaro rura cyambuye radio ubuntu butangaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru mu gihugu, nyiri iyo radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Schuff yahaye ikiganiro abanyamakuru kuri uyu wa gatatu, yemeza ko agiye kwitabaza inkiko kugira ngo zimurenganure. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Itangazo ryasohowe n'ikigo ngenzuramikorere RURA kuri wa kabiri ryavugaga ko RURA yafashe icyemezo cyo kwambura uburenganzira bwo gutangaza amakuru Radio Amazing Grace Christian Radio, ariyo yitwa Radio Ubuntu butangaje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iki kigo cyafashe uyu mwanzuro nyuma y'amezi hafi atatu iyi radio yihanangirijwe ku kiganiro yatambukije amwe mu mashyirahamwe aregera uburenganzira bw'abagore, yemeza ko iki kiganiro cyari kigamije gutesha agaciro umugore. Nyuma y'umunsi umwe RURA ifashe umwanzuro wo gufunga Radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje, nyiri iyi radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Schuff yahaye ikiganiro abanyamakuru. Pastor Schuff yavuze ko atemera amagambo yatambukijwe n'umuvugabutumwa Nicolas Nibikora mu kiganiro cyatanzwe cyatambutse kuri radio ye, ko adakwiye kuryozwa icyaha cy'undi ndetse no gufatirwa ibihano nta nzira y'amategeko biciyemo. Nyiri radio ubuntu butangaje yanabwiye itangazamakuru ko atemeranya na RURA imuhatira gusaba imbabazi no kwemera icyaha, kandi we ngo akabona binyuranyije n'amategeko igihugu kigenderaho.
RURA ordered me to apologize for Pastor Nicolas. So I told RURA, number one,
aragira ati, nabwiye RURA nti icya mbere ntabwo ndi Pastor Nicolas, izina ryanjye ni Pastor Schuff, Pastor Nicolas agomba kwisabira imbabazi. Icya kabiri, Pastor Nicolas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha, nta batangabuhamya bumviswe, nta rubanza rwabaye mu rukiko. None RURA irashaka ko nsaba imbabazi mu izina ry'umuntu ukiri umwere. Uyu muyobozi wa radio ubuntu butangaje avuga ko guhera ku munsi w'ejo azitabaza inkiko. Ati, nitubona umucamanza w'umunyakuri tuzatsinda, natabawe tuzatsindwa. Nubwo hategerejwe umwanzuro uzava mu rubanza, abari basanzwe ari abakozi ba radio ubuntu butangaje bo kugeza ubu ntibaza aho bazerekeza.
Njye nitwa Rama Apollinaire, nkaba nakoraga mu ishami ry'ibiganiro hano kuri radio ubuntu butangaje. Ushobora kuba ukorera ikigo kigahagarara, ntabwo wenda ari twe ba mbere, n'abandi bigenda bibaho baho, ubwo nyine ni ukomereza ahandi ubundi buzima. Nubwo urabizi muri uru Rwanda biba bitoroshye, ariko dufite icyizere ko ubuzima ntabwo ari ahangaha burangiriye.
Bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze, mu gihe gahagaze rero nta kindi dukora uretse gushakisha, kandi karamuka kabuze nabwo tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho. Iyo ibibazo bije, ntabwo umuntu agomba guherana muri ibyo bibazo, agomba gushaka ikindi akora cyatuma imibereho ikomeza bisanzwe. Ntabwo twari tubyiteguye kuko ikosa urwego bari babigejejeho, ntabwo twari tuzi ko byagera kuho bafata umwanzuro wihuse bene aka kageni ngo bahite bafunga radio. Ni ibintu bidutunguye, ntabwo twari tubyiteze.
Mu mezi atatu ashize nibwo ikigo RURA cyari cyahanishije iyi radio kuba yafunga by'agateganyo iminsi 30 idatambutse ibiganiro byayo, ndetse ikishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse no gusaba imbabazi kubera ibiganiro byari byatambukijwe kuri iyo radio bivugwa ko bisebya umugore. Ibi bintu ntibyigeze byubahirizwa na radio ubuntu butangaje, maze RURA ifata umwanzuro wo gufunga iyi radio burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu gihugu cya Tanzania, aho Perezida John Pombe Magufuli kuri uyu wa kabiri yagejeje ijambo ku bagize Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Magufuli yabahamagariye gufasha gushakira umuti ibibazo ahanini bishingiye kuri politike biri mu karere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Mu ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu cya Tanzania yibukije abashinga amateka baserukira ibihugu bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ko ari bo babwirizwa kubera abanyagihugu abavugizi kugira ngo ingorane z'umutekano bafise zihere. John Pombe Magufuli ati, nta na hamwe mufise muhungira ingorane zabo muserukira mu karere kose. Yanavuze n'ikibazo cy'imigenderanire itifashe neza.
Nawo wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro nenye ndani ya Afrika Mashariki, mnafahamu.
Ati, nimemubwirizwa kuzitorera umuti. Hari ndyane z'intambara, murahazi namwe hari intambara zihitana abantu. Ikindi n'ubumwe hagati y'Abanyafurika y'ubuseruko guhera ku bakuru b'ibihugu, abashikiranganji, abashinga amateka n'abandi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. aha rero muracyafise akazi kanini dushikaho dukundana tukaba abavukana koko naryohewe ndavye ingene mwicarana narinzi konza gusanga hari utugwitugwi ariko nasanze muvanze bihugu byose hama twizerane mu karere dushike naho twiga indimi z'ibindi bihugu dusangiye karere tukavuga tuti
baba mwaramuse namahoro urakomeye aho tukapiga kirundi mwiriwe namavugo urakomeye numuhira barakomeye aho tukapiga kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo
Jean Pombo Magufuli yanavuze kibazo c'ubutunzi yibutsa ko akarere gatunze ariko abanyagihugu batabona inyungu ziva muri ubwo butunzi
ibikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo hizo
ibindi nibijanye n'ingorane z'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa ziracari nyinshi hame n'ibindi rero bibangamiye abanyagihugu bacu nahanyu kubikura mu nzira kuko murabavugizi babo hiyongera ko rero no kubura amahingurira kwiye turafise ubutare ubworozi inzahabu igitoro ariko rabo mu bihugu bimwe bimwe ntaza nk'akarorero muri Sudani yepfo harabakokeza intambara kugira ngo bagume bavyitwarira ugasanga ubutunzi dufise abanyagihugu ntibaburiye mu mahoro
wananchi waliyo ndani ya East Africa Community
Abashinga amateka barashimiye umukuru w'igihugu cha Tanzania nabo nyene bemeza ko bafise uruhara rukomeye mu gutora umuti w'ibibazo biri mu karere Honorable Denis Namara no Muganda
They organized the problems of East Africa and Africa in general
Ni twegwe nyene tubwirizwa gutora inyishu izo ngorane kuko zibabaza ibihugu byacu uravyo mpunzi abicwa canke n'ibindi biza naho atari twebwe dufise umuti wa nyuma turafise ico twoterera gikomeye kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu byacu babeho mu mahoro ikogwa by'inama shinga mateka byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cha Tanzania biriko bibera idodoma kumugwa mukuru wa politike w'ico gihugu umukuru w'igihugu yaciyeha umubonano umukuru w'iyo nama shinga mateka Martin Ngoga kugira ngo bavugane ibindi bibazo bihanze akarere n'ingene vyotoregwa umuti byeklave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders ryasohoye itangazo rigaragaza uko ubwigenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu karere Burundi nibwo bwasubiye inyuma kurusha ibindi bihugu mu bijyanye n'ubwigenge bw'itangazamakuru naho Tanzania niyo ihiga ibindi bihugu byo mu karere ibindi kuri iyi raporo twabisomewe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya
Igihugu kiza kwisonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi ni Norvège ico gihugu no mwaka uheze njo cyacabaye cyambere ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya ivyo navyo ko bikurikirana kuva ku cha kabiri ni Suède, Holland, Finland hamwe no Swiss igihugu cha Suède mu mwaka uheze cyari muri ico kibanza nyene cha kabiri igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati ku mugabane wa Afrika igihugu cha Ghana nico kiza mu kibanza cha mbere kikaba kigira cha 23 kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26 mu karere ka Afrika y'ubuseruko yase igihugu cha Tanzania nico kiza ku isonga kigira cha 93 ariko nubwo Tanzania izo bwa mbere muri yase RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bulldozer aroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe yavuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure iryo shira hamwe rizigura ko binyamakuru vyandika na radio bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igira ya 96 Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyagaza inyuma y'umutekano mu kera injyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri yase Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga abamenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira ijana 44. Ico gihugu cikubukiye mu mwaka wa 2011 abategetsi baco bagirizwa kuba barabujije itangazamakuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe nayo president Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwo bakabamenyesha amakuru yagiriza ko bakora ibicyoze igihugu cabo igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 56 naco kinengwa ko ibinyamakuru byose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica vyagirizwa kubiba amacakubiri abategetsi bakinyageza inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 Uburundi buzi nyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwaruga ama radio nka yose yigenga kuva habayigeragezwa gihirikwa cy'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa naye abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abanzi b'igihugu. Joan Nyanyuki, umuyobozi wa Amnesty International mu karere, asigura ko yabaje kubona ibihugu bya EAC bironka bene ivyo bibanza.
The East Africa countries have really been one of some of the most thriving democracies in
Africa. Bya Afrika y'ubuseruko biri mu bya mbere byashizeho demokarasi. Nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi. Kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashikiza ivyumviro byabo, gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ibyo zaranguye. Ibyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga. Ariko imenyezo bitwereka ko tugeze habi. Ibimenyetso by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiza ivyiyumviro biteye ubwoba. Niko Nyanyuka avuga. Igihugu cya mbere n'icya nyuma uyu mwaka n'umwaka uheze byagumye ari bya bindi. Norvège no muri cyo gihugu cigenjeje neza kurusha ibindi ku isi, mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi, ikaba yugarura urutonde mu kibanza cy'ijana 80. Ibihugu vya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifise amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru, icegeranyo cya EAC kivuga kwamenyesha makuru bahura n'intambamyi nyinshi. Umuyobozi mukuru wa EAC Christophe Deloire agira ati ugaragaza urwanko kwamenyesha makuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Eloge Willy Kaneza. Mu mikino y'irushanwa rya Sekafa y'abatarengeje imyaka 17 irimo kubera mu gihugu cy'u Burundi irakomeje. Ibihugu bya Tanzania na Somalia nibyo bizakina mu mikino ya nyuma y'iryo shyirahamwe. Tanzania yageze ku mukino wa nyuma imaze gutsinda igihugu cya Kenya, naho Somalia yo yari yatsinze Uganda. Ibindi kuri iryo rushanwa tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Kuri stade umuci muyinga urukino rushirwa nyuma rw'iryo higanwa rya Sekafa ry'abasore batarenze imyaka 17 demi-finale rwahuje imigwi serukira bihugu ya Tanzania na Kenya. Igice cya mbere cyarangiye iyo mirwi inganya igitsindo kime ku kindi, shesha kabiri cyatanguranye ishaka ryinshi ku mpande z'imigwi yose, naho byagaragara ko umugwi wa Tanzania wasatiriye cyane umugwi wa Kenya. Ku munota wa 64 umugwi wa Tanzania warose igitsindo cya kabiri, urukino rucarurangira uko. Abatanzania bari baje gushigikira ku bwinshi umugwi wabo bavuye ingara intara ya Tanzania ihana urubibe n'intara ya Muyinga. Akamwe mwikari kose urukino rwahaye intsinzi abasore babo rurangiye. Uno mutanzania ati turaryohewe, ati naho twumvise ku rukino rwa nyuma ruzobera mu yindi ntara tuzokora ibishoboka byose dushikeyo. Eka ni cababa cy'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa Tanzania w'abatarenze imyaka 17 yashikirije ko akesha intsinzi ukwitanga kw'abakinyi nuko bafashe nk'ama impanuro yabahereje uko umwanya w'urukino wagenda uragenda.
Kwanza mchezo vizuri, lakini pia Kenya walikuwa wako so aggressive wakati wana
ubwa mbere nitwatanguye neza urukino kuko abakenya badusatiriye cyane. Icyo tugoye nuko abakenya bakoresha ingufu nyinshi kandi baziturusha. Mu nyuma twakenyuye tubwira abasore bacu kutarekera umupira abakenya, kandi babikoze duca turabihindukiza, nico gituma mubona twatsinze. Umumenyereza Oscar Mirambo yabwiye abamenyesha makuru ko agiye kwitegurira urukino rwa nyuma kubera ko yasanze atamugwi n'umwe wari woroshe muri rino higanwa rya Sekafa.
Wakati tunakuja kwenye mashindano tulijua kwamba tunacheza na nchi za Afrika Mashariki.
Oscar Mirambo ati igihe twaza muri rino higanwa twari tuzi ko tuje gukina n'imigwi yo hagati no mu buseruko bwa Afrika. Twabonye ko muri kano karere atamurwi n'umwe woroshe. Nshimira Imana ko twinjiye mu rukino rwa nyuma kuko twari twifuje ko tuzosubira inyuma dukwije inkino zitanu. Ku ruhande rw'umumenyereza wa Kenya ho hari umubabaro. Coach Michael Amenga yashikirije ko abakinyi biwe batisunze impanuro kandi ko bagiye barakora amakosa menshi, akavuga ko ariyo gukosora mu mahiganwa yimirije. Ku rundi ruhande kuri stade Ingoma Igitega urukino rw'umucakabiri kirangiza wahuje imigwi serukira bihugu ya Somalia na Uganda igice cya mbere cyarangiye iyo mirwi inganya ubusa ku bundi inyuma y'akaruhuko ibintu byahindutse kuko umugwi serukira gihugu wa Somalia wironkeye igitsindo ku munota 61 w'urukino urukino ruca rurangira uko irya mbere umugwi serukira gihugu wa Somalia ushitse kuri iyo ntambwe mu nkino za Sekafa zaba izihuza imirwi serukira bihugu y'abakuze n'iy'abatarenze imyaka 20 canke imigwi yatwaye ibikombe byinshi wayo kuva Sekafa yagatangura ku munsi w'Imanuza umugwi wa Somalia ukazohiganira igikombe cya Sekafa cuno mwaka wa 2018 n'umugwi wa Tanzania mu gihe ku munsi wa gatandatu naho imigwi ya Kenya na Uganda izohiganira ikibanza cya gatatu Evariste Nzikobanyanka kubwije ibya Amerika.
Arakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Tukiri mu makuru y'imikino tubabwire ko mu kanya gato cyane aribwo umukino wa kabiri wa kimwe cyaka na ku mukino wa kabiri wa kimwe cyakabiri cy'amarushanwa ya Champions League aho ni ku mugabane w'Uburayi iza gutangira mu kanya. Ni umukino uza guhuza ibihangange ku mugabane w'Uburayi birimo Real Madrid yo muri Madrid aho ni mu gihugu cya Espagne ndetse na Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Turi kumwe na Fideli akurikiranira hafi imikino cyane cyane w'umupira w'amaguru. Fideli, uyu mukino amahirwe urayande?
Biragoye kuvuga igihe iyo migwi iheruka guhura mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, umugwi Real Madrid wari watsinze Bayern Munich, ariko Bayern Munich muri iki gihe ifise iriko yumvira ko hageze nayo ko ija hejuru y'umugwi Real Madrid. Umuntu rero yitegereje n'umumenyereza abafise akuze yaje kufata nk'imfata kibanza Hanks n'umuntu akomeye cyane yatsinze ibikombe bitatu igihe yari amenyereza umugwi Real umugwi Bayern Munich. N'urukino ruza kuba rukomeye
urebye n'ikipe yatangije arimo Kimichi, Boateng, Humes, Rafinha, Javier Martinez, Rodriguez, Arjen Robben, Thomas Müller, Frank Ribery na Robert Lewandowski. Ni ikipe isa nkaho ije igamije gusati
baje biyemeje gukora uko bashobora kose batsinde Real Madrid. Kuri bo murazi ko numugwe wo mu Budagi, abadagi n'abantu bafise akantu kukwiha agaciro ntibashaka kwemera kuguma batsindwa na Real Madrid, naho Real Madrid n'umugwe ukomeye. Real Madrid nayo nyene ntiyoroshe mugabo uravye umuntu muri championa muri season ntibyagenze neza, ahifise amahigwe ho nyene ni muri iki gikombe cya Champions League. Ni hoho nayo nyene iza gushira ingufu zose.
N'uburyo yageze kuri uyu mukino wa kimwe cya kabiri kuramo Juventus nabwo byari ibintu bitoroshye.
Ni ibintu bidasobanutse gushika uno munsi umugwi Juventus uracidoga uvuga ko umusifuzi arbitre yoba yarababoneye abantu benshi baravuga ko ijya penalty idasobanutse neza.
Urakoze cyane Fideli. Umukino rero ni mukanya, ariko mbere yuko dutanduka nawe Fideli ongera utwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa kuri isa.
Urakoze Edith. Wabwiye ko president w'u France Emmanuel Macron yasavye abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Amerika no musiko wa gatatu kubona ko Amerika idahevye amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu cya Iran. Aya masezerano agenewe guhagarika umugambi w'ico gihugu werekeye ibigwanisho ruhunyanganda. Ijambo president Macron kirije abashinga amateka n'abakenguza amateka bari hamwe mu nyubako yabo uno munsi wa gatatu yatangaje ko Iran itazokwigira igira ibigwanisho ruhonyanganda. Twababwiye ko abategetsi muri Nigeria bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu 15 mu gitero bagize mu masaha yo mu gitondo cuno munsi wa gatatu ku isengero y'abakatolika harimo abapadiri babiri. Ico gitero cabiri yahitwa Ayambalom mu ntara ya Benue. Ku vyerekeye Afrika y'Epfo twabwiye ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyiyerekano no munsi wa gatatu mu gisagara cya Johannesburg aho bariko biyamiriza umugambi washikirijwe na leta werekeye umushahara udashobora kuja hasi abakozi bahembwa ku isaha. N'ikindi kibazo gikomeye cyane president Cyril Ramaphosa ariko ahangana nacyo kuva ashikiye ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri. Tukivuga kuri Afrika y'Epfo twabwiye ko umunsi abantu benshi mu gihugu bari bafitiye ubwoba wiswe Day Zero mu rurimi rw'icyongereza wigijwe yo gushika mu mwaka w'2018 uvanywe muri uku kwezi. Uwo munsi byari byitezwe ko mu gisagara cya Cape Town bugara amarobine y'amazi kubera ikibazo gikomeye cyo kubura amazi muri icyo gisagara.
Shuti mwari muduteze amatwi aho niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimira engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatano hano i Washington DC mwari kumwe nangiye dirwema
na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mubandanya kudukwirikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.